Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwirebeneza nshuti muduteza amatwi kuri micro muri kumwe na Fidel Yongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza na makuru.
Nk'abakozi byo biradutunguye cyane kuko ntago twari twiteze ko twatsindwa. Twari tuzi ko ibyibuze uyu munsi tuzakona igisubizo kizima kiza kuba cyiza ku ruhande rwacu kugira ngo dusubire mu kazi.
Bona umwe mu bamenyesha makuru bahoze bakorera i Radio Amazing Grace mu Rwanda inyuma ya kosentare nkuru ya Nyarugenge itangarije ku iyo radio itsinzwe mu rubanza yari yarezemwo urwego rw'igihugu rw'imirimo ifitiye igihugu akamaro rura. Turavuga no ku gikorwa cyo gutanga urwandiko rw'inzira ku mpunzi ziri mu Rwanda zishaka kuja mu mahanga ku cibutso cihonyabwoko ryakorewe Abahutu mu mwaka w'1972 mu Burundi cyari giherutse kubakwa ku mutumba wa Nyambeho komine Gitega intara ya Gitega caraye kibomowe hamwe no kukamo katewe kukongera ikiringo c'umugwi severe mu Burundi. Yamara tutangure kunsha make yamakuru yo hijya no hino tugira tubashikirize mu kanya. Abantu gareko 1,500,000 numwe muri Kenya abaguye mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu karere kitwa Keriko mu kari mu burengero bw'igihugu mu gatondo kuno munsi kwa gatatu.
Naho muri Ethiopia bamwe mu basirikare bari bagiye gukora imyigaragambyo yo gusaba umushahara utubutse.
Abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi ba Al-Shabab umwe muri abo bantu afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Aya makuru nayo tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi ya maradiyo yanyu. Idonido ry'amakuru yo hijya no hino tubafitiye. Abantu bagera kuri 51 muri Kenya baguye mu isanganya ry'imodoka ryabereye mu karere kitwa Keriko kari mu burengero bw'igihugu mu gatondo kuno munsi wa gatatu. Joseph Boynet umukuru w'igipolisi cya Kenya yabwiye ibinyamakuru bikorera muri ico gihugu ku iyo modoka yariko iva ku mugwa mukuru Nairobi igiye ahitwa Kakamega ni ku birometero 300 vuye Nairobi. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare Croix Rouge ryavuze ko igisenge cy'iyo modoka cyose casenyutse. Icateye iryo sanganya gushika ubu ntikiramenyekana. Bivugwa ko iyo modoka yunguruza abantu yoba yaritwaye abo bagera kuri 52 abategetsi ba Kenya bemeza ko abantu bagera ku 300,000 aribo bahitanwa n'amasanganya y'imodoka ku mwaka utashe. Ni mu gihe ishami rya ONU gitahamagara y'abantu OMS ryo ritangaza ko abahitanwa n'amasanganya muri Kenya ku mwaka bagera ku 12,000.
Muri Ethiopia Ministri w'intebe Abiy Ahmed yakiriye abasirikari bari baje gukora imyigaragambyo hakorera nkuko televiziyo ya leta yabitangaje basabaga kongererwa umushahara. Televiziyo yavuze ko ministri w'intebe n'abasirikari bagiranye amasezerano ariko ntiyasobanuye ayariyo. Abasirikare kandi ngo basabaga ministri w'intebe no kuvugurura inzego z'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu n'uburyo boherezwa mu butumwa bw'akazi. Televiziyo ya Ethiopia ntiyerekanye amashusho y'abasirikare bajya ku biro bya ministri w'intebe. Ahubwo abaturage ba Addis Abeba batangaje ko internet yari yahagaze nk'amasaha 3 nyuma ya saa 6. Televiziyo yabisobanuye ivuga ko internet yahagaritswe mu rwego rwo gukumira amakuru y'ibinyoma ashobora gukwirakwizwa ku mbuga nkoranabumenyi nkoranyambaga mu babarire. Akimara kugera ku butegetsi mu kwezi kwa kane gushize, mu byo Abiy yashyize kuri gahunda ya vuba harimo kuvugurura inzego z'umutekano.
Hafi yaho muri Somalia abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi bo mugwi Al-Shabab umwe muri abo bantu afite ubwenegihugu bw'Umwongereza yagirijwe ko yariko asumira urusaku inzego zijejwe iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubwongereza na Somalia sentare y'umurwi Al-Shabab mu gisagara ca Jilib. Yari ategetse ivyaha kuri abo bantu ku munsi wa kabiri. Mu nyuma yaho abo bantu batanu bishwe barasiwe mu kibanza citiriwe Aden Hashi Airow yari umwe mu bategetsi bakomeye ba Al-Shabab yishwe mu gitero cya misile cya Amerika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2008. No munsi wa gatatu mugwi Al-Shabab watangaje ko umwe mu bishwe yitwa Mohamed Ahmed Mohamed afise imyaka 32 afise ubwenegihugu bw'Umwongereza. Abagwanyi bo mugwi Al-Shabab bavuga ko yavuye mu gisagara cya Londres aja muri Somalia kwifatanya n'abagwanyi b'uwo mugwi. Umugwi Al-Shabab wa muhagaritse mu mpera z'umwaka w'2015 wamwagirije gusumira urusaku inzego zijeje iperereza z'ubwongereza abagwanyi babiri bavuye mu murwi Al-Shabab babwiye ijwi rya Amerika Service y'igisomali ko abagwanyi b'uwo mugwi bafashe Mohamed Ahmed Mohamed bunyamaswa inyuma y'uko bamuhagaritse abandi bantu batatu bishwe barashwe bagirijwe ko basumira urusaku Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ugira gatanu yagirijwe ko asumira urusaku inzego zijeje umutekano za Somalia. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tukiri muri Afrika. Umuryango w'ibihugu bya Afrika wasavye uno munsi kwa gatatu impande zose za politike mu gihugu cya Cameroon kwihangana. Ivyo ni nyuma yuko Maurice Kamto, umukandidata avuga rumwe na leta, atangaje ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Imbere yuko ivyavuye amatora bitangazwa icese, Maurice Kamto, umugambwe utavuga rumwe na leta, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun muncamake MRC, atangaza ko ari we yatsinze amatora yo ku munsi w'Imana urangiye. Ivyo Kamto yabitangaje umunsi umwe inyuma yuko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Cameroon. Amatora yaranzwe n'uruhagarara mu ntara zivuga ururimi rw'icyongereza hamwe n'igitigiri kiri hasi cy'abitavye amatora. Mu gihe cyuka kibi ku vyerekeye amatora yo ku munsi w'Imana urangiye, gitera ciyongera umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu vya Afrika, Musa Faki Mahamat, yasavye impande zose kwirinda gutuma ibintu vyonyuka kurushiriza. Atangaza ko bariko bakurikiranira hafi kugena ibintu vyifashe muri Cameroon. Avuga ko adashima kugena amatora yagenze, abadashima kugena amatora yagenze botegerezwa kubicisha mu nzego zemewe n'amategeko zisanzwe zihari. Abategetsi ba leta ya Cameroon bariyamirije ibyatangajwe na Maurice Kamto mu kuvuga ko atagaciro bifise.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kohereza abahanga b'abagenzacyaha b'ikigo FBI muri anketi ku izimira ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi ni Vice President Mike Pompeo, mubabarire Mike Pence, wabitangaje. Ariko ntiyasobanuye niba Turikiya cyangwa Arabia Saudite barabisabye. Hashize icyumweru Jamal Khashoggi ukomoka muri Arabia Saudite azimiriye muri konsula ya Arabia Saudite mu mujyi wa Istanbul muri Turikiya. Abategetsi ba Turikiya bavuga ko ashobora kuba yarahiciwe, ariko Arabia Saudite irabihakana. Naho ubundi nk'uko President Recep Tayyip Erdogan abivuga, Arabia Saudite igomba gutanga ibimenyetso ko Khashoggi yasohotse koko ari muzima.
Tugaruke muri Afrika, abasirikare 8 b'igihugu cya Chad bapfuye mu gitero cy'umugwi Boko Haram mu karere k'ikiyaga Chad uno munsi kwa gatatu. Abagwanyi 48 bishwe igisirikare cy'ishura kuri icyo gitero. Ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu. Yamenyesheje ko abagira iterabwoba b'umugwi Boko Haram bateye ibirindiro vy'inteko za leta hitwa Kaiga Kinji mu masaha ya kare yo mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu. Avuga ko icyo gitero cyakomerekeje abandi basirikare ba leta 11 cyatujijwe. Ibitero vy'abagwanyi b'umugwi Boko Haram vyarasinzikaje akarere k'ikiyaga Chad kuva uwo mugwi ufashe ibigwanisho mu mugambi wo kugwanya leta ya Nigeria mu mwaka w'2009. Ubwicanyi bw'umugwi Boko Haram bwahitanye abantu 27,000, abantu bagera ku miliyoni 2 baravuye mu zabo. Ibihugu vya Chad, Cameroon na Niger vyaragiye hamwe n'igihugu ca Nigeria mu kigoro ko kuzimanganya umugwi Boko Haram. Yamara mu bihe vya vuba abagwanyi ba Boko Haram barongereje ibitero muri Chad. Igisirikare cya Nigeria giherutse kongereza ibikorwa byacu ku bagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu karere k'ikiyaga Chad, harimo ibitero by'indege za gisirikare kuri abo bagwanyi. Mubandanya gukurikirana ibiganiro n'amakuru bafite kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Amakuru mu biyaga bigari, tujye mu Rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali rwatangaje ko Radio Amazing Grace itsinzwe mu rubanza rwayo n'urwego rw'igihugu rushinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA. Asumta Kaboyi yakurikiye isomwa ry'urubanza.
Byari byitezwe ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutangaza kuri uyu wa gatatu umwanzuro w'ibyavuye mu rubanza radizwi ku izina ry'ubuntu butangaje mu Kinyarwanda yarezemo RURA. mugihe cya saa munani umuyobozi w'iyi radio Pastor Greg Shoff ari kumwe n'abana be ndetse n'abakozi bahoze bakorera iyi radio bageze ku rukiko maze babwirwa ko urubanza rwaraye rusomwe. Ni ibintu byabatangaje kuko bari babwiwe ko urubanza rusomwa kuri uyu wa gatatu itariki ya cumi z'ukwezi, maze batungurwa n'iryo hinduka kandi batamenyeshejwe. Umwanditsi w'urukiko yabasomeye muri make umwanzuro wafashwe, ababwira ko urubanza radio ubuntu butangaje yari yarezemo rura ko yayifunze mu buryo bunyuranije n'amategeko, ndetse ku iradio ye yanareze n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ko ari rwo rwatumye ruri yifunga. Umwanditsi w'urukiko abwira Pastor Greg kwiza imanza zombi bazitsinzwe, ko ahubwo agomba no guharura indishyi z'akababaro zingana n'amafaranga 500,000 y'uko yayishoye mu manza. Nta minota itanu yo gusobanurirwa iki cyemezo byamaze, maze Pastor Greg ahita asohoka mu ijwi ririmo umujinya mwinshi. Yabwira Ijwi rya Amerika ko ari icyemezo gishingiye kuri politiki.
This is a very political decision that has taken place. Very, very political. Obviously,
aragira ati, icyo mvuga hano iki ni icyemezo cya politiki gifashwe, ni icya politiki, ni icya politiki. Biragaragara ko hejuru hari abantu bakomeye badashaka ko radio yongera kumvikana. Niba mushaka imirwano ya politiki, ndabazanira iyo mirwano ya politiki. Iki cyemezo nticyatunguye nyiri radio gusa, kuko n'abanyamakuru bahoze bakorera radio ubuntu butangaje bari benshi mu rukiko, ndetse ntibatinye kugaragaza ko umwanzuro batangarijwe atari wo bari biteze.
Nk'abakozi byo biradutunguye cyane, kuko ntabwo twari twiteze ko twatsindwa. Twari tuzi ko ibyibuze uyu munsi tuzabona igisubizo kizima kiza kuba cyiza ku ruhande rwacu kugira ngo dusubire mu kazi. Tumaze igihe kinini cyane ko guhera mu kwezi kwa kabiri twicaye kugeza ubu ngubu, urumva nameze hafi umunani. Uyu munsi icyizere gisa n'ikigiye.
Nimba hari akazi wari ufite, ukaba ufite ibyo ukora bakabifunga, kuko ntekereza ko iriya radio ntabwo ari twenyine, hari abantu benshi yari ifite akamaro bayikoreragaho. Nk'ubu ngubu hari n'abantu bari barishyuye, twaba tujyanye amasezerano nabo, bari barishyuye amafaranga menshi. Dusa nk'abatunguwe nko, kuko urebye dukurikije uko urukiko rwagenze n'uko urubanza rwari rwagenze, twavuye dufite icyizere. Ariko nyine urumva nawe byanze bikunze biradutunguye.
Intandaro y'iki kibazo yaturutse mu kiganiro cyahise kuri iyi radio ubuntu butangaje mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ikiganiro cyatanzwe n'umuvugabutumwa Nikora Niyibikora. Ikiganiro cyavugaga ko abagore ari indaya, abita bicanyi n'abagizi ba nabi, avuga ko ari abantu ibibi byose ku isi biturukaho. Inzego zitandukanye z'abagore zahise zishyira ikirego urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, basaba kurenganurwa kuko bavugaga ko basebejwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume i Kigali, aho leta yatangiye guha urwandiko rw'inzira rushya impunzi zishaka kujya mu mahanga no kugaruka mu gihugu. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa araduye inkuru.
Urupapuro rw'inzira cyangwa pasiporo rwatanzwe ku mpunzi ziba mu Rwanda zashaka kujya mu mahanga rwitegereje ku miterere yarwo rurasa n'urusanzwe ruhabwa Abanyarwanda. Ku rw'impunzi naho hariho ibirango by'u Rwanda zigatandukanira ku magambo azanditseho gusa. Kuri pasiporo y'impunzi handitseho amagambo agira ati: urwandiko rw'inzira rw'impunzi, mu gihe ku munyarwanda ho handitseho urwandiko rw'abajya mu mahanga. Ni urwandiko ruje rusimbura urwahozeho rwahabwaga impunzi kuko urushya rukoranye ikoranabuhanga, kuko urufita kigera ku mipaka ngo imashini ngo ihite irusoma ikabona imyirondoro ye yose. Ku mpunzi rero zirashima urwandiko kuko ngo ruje zirubabaye. Bwana Patrice Ntadohura akuriye impunzi ziba mu mijyi.
Ahanini nagomba gukenguka bimwe bivuye ku mutima nkengurukira Leta y'u Rwanda iyo yumvise akamu tugaguma tuyitera. Iki cyari ikibazo kiduhanze n'ukuri, kandi byose nasinzira n'impunzi bamenganije ndazikora. Ariko murantori inyishi murampaye itiro gatonyi, kuko abari ngaha biboneye biyumviye n'ingene zizotanga. Ndasabye mwese muri ngaha mu mpuzu ubwatsi mu gutuma amashyi menshi cyane.
Baba bakoze uru rwandiko rw'inzira rw'impunzi mu kigo cy'abinjira n'abasohoka mu Rwanda, Minisiteri yita ku mpunzi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, nabo barasanga uru rwandiko ruzafasha impunzi mu buzima bwa buri munsi. Madame Jeanne d'Arc de Bonheur, Minisiteri yita ku bibazo by'impunzi, yabasabye kutarukoresha mu gutembera gusa, ahubwo no mu bindi bikorwa bibateza imbere.
Tukaba twizera rero ko bizabafasha, ariko ntibizabafasha gusa mu gutembera, bizabafasha kwiteza imbere. Kuko twebwe icyo tugamije ni ukwigira, kandi kwigira tubishakira umuntu wese uri mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda twifuza ko akataza mu iterambere ry'igihugu cyacu gikatajemo kugira ngo dufatane urunana tubashe gukora cyane twigire uru Rwanda rukazabafasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine ryaterambere ryanyu mubashe kurigeraho.
Bwana Ahmed Babafol ukuriye HCR mu Rwanda nawe akavuga ko urwandiko rw'inzira ku mpunzi ruzarushaho korushya byinshi kuko ngo rwariho haraho byagoranaga cyane nk'igihe byabaga ngombwa ko impunzi zijya mu bihugu byo hakure.
The old travel documents that we used to issue are no more recognized.
Aragira ati urwandiko rw'inzira rucyo igihe twakoreshaga mu kumenya impunzi ku isi ni rwashoboraga gusomwa n'imashini mu bindi bihugu, rero byatugoraga gutwara impunzi nk'igihe zabaga zirwaye n'urugero. Ariko ubu turishimye cyane kubera ko ni ibihe bishya ubu impunzi zishobora kugira urwandiko rw'inzira rwujuje ibipimo ku rwego mpuzamahanga bashobora gutembera aho ariho hose uretse ibihugu bakomokamo. Umwe mu bafasha urwandiko rw'inzira rw'impunzi aravuga ko bigiye kumufungurira amarembo no murundi kazuba mu mujyi wa Kigali ukora ubucuruzi.
Bizofasha kurangura ko cyasaze nkora business donc nari bloqué sinashobora gusohoka u Rwanda kugira ngo nshobore kurangura canke gukora utundi tuntu swa twaramukanye canke biki kame murumva ko trosse droit yo gushobora gusohoka.
Bwana Anacletic ari batushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda yasabye abari bamaze igihe basabye impapuro z'inzira zidakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga gusaba izijyanye n'igihe birinda izindi ngaruka zavuka.
Byakera rero nko byataye nuyikoresha abari kuri risk kuko ashobora gukoreshwa n'abandi bantu. Inama twabagira rero nuko twifuza ko hatwatangiye gukoresha izindi dufite abari bazifite ntabwo zarenzaga imyaka ibiri, twabashishikariza mu by'ukuri ko basaba izindi twatangiye gutanga ubungubu kugira ngo bibafashe n'aho bajya hose.
Umwihariko w'uru rwandiko rw'inzira ku mpunzi rurajya rukorerwa imbere mu Rwanda mu gihe ubundi zasabaga inzira ndende nabwo biturutse i Geneve mu Busuwisi, urwandiko rushya rurajya rumara imyaka itanu mu gihe urushaje rwamaraga imyaka ibiri. Urwandiko rw'inzira rushya ku mpunzi ruragura ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe urwandiko rushaje rwaguraga ibihumbi 5. Urusaba agomba kuba agaragaza mbere ya byose ibyangombwa bimugaragaza ko ari impunzi birimo n'ikarita ndangampunzi. Abari mu nkambi bazajya basabira mu turere izo nkambi ziherereyemo batiriwe bazi Kigali babanje guhabwa ibyangombwa n'ubuyobozi bw'inkambi bushinzwe abinjira n'abasohoka. Abatari mu nkambi bo bagomba kwitwaza ibyangombwa bakuye ku kagari baherereyemo. Ku ikubitiro hakozwe inzandiko z'inzira ku mpunzi 10 ariko ngo hari ibikoresho ku buryo by'iburi inzandiko z'inzira ibihumbi 20 zakorwa igihe impunzi zazisaba. Ubutegetsi butangije gutanga urupapuro rw'inzira rujyanye n'igihe ku mpunzi zishaka kujya mu mahanga nyuma yo gutangiza gutanga indangampunzi ku baba ku butaka bw'u Rwanda. Kugeza ubu burabarura basaga ibihumbi 4 bamaze gufata ikarita ndangampunzi. Kugeza ubu kandi u Rwanda rurabarura impunzi zisaga ibihumbi 150 bari ku butaka bwarwo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunzi ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mugihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi ikibutso cy'ihonyabwoko cyakorewe Abahutu mu mwaka w'1972 cyaragiherutse kubakwa ku mutumba wa Nyambeho komine Giheta intara ya Gitega caraye gikibomowe. Abanyagihugu bakuru uwo mutumba wa Nyambeho bemeza ko icyo kibutso cyabomowe n'abantu bari bahagarikiwe na buramatari w'intara ya Gitega. Inkuru imenyesha makuru wacu Fidele Antoine Sabimana.
Nkuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho hari kuri uno wa kabiri ku muhingamo aho babona abantu bagarikiwe na Venance Imanirambona buramatari wa Gitega bariko babomora ico cibutso co kwibuka Abahutu bagandaguwe mu mwaka w'1972. Abo banyagihugu bavuga ko bakibomoye bakoresheje icuma gikata ivyuma bita meleze. Ni cibutso cari cubatswe ku ciyumviro ca bamwe mu Bahutu bavuga ko ari abacikacumo mu mwaka w'1972 baserukiwe na Nkinahamira Deogracias mwiket inimero 531 akaburungu ubusa 6 akarango gakitse 336 akarango gakitse 2018 byo kuwa 28 ukwezi kw'icenda buramatari wa Gitega Venance Imanirambona yari yandikiye Nkinahamira Deogracias amuha iminsi itarenga 8 akaba yabomoye ico cibutso. muri jokete Venus Imanirambona yari yamenyesheje nkinahamira ku ico cibutso cubatswe abajeje intwaro batabizi kandi gisintumbero yo konana mu bantu mwizo hasanzwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hari habaye impari hagati y'imigwi ibiri ivuga ku iserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'1972 umugwi umwe userukirwa na Francisco Xavier Nsabimana wundi mugwi ugaserukirwa na Ntahamira Deogracias bose bapfa uburongozi bw'iryo shirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'1972 umugwi wa Ntahamira niwo waruherutse kubaka icibutso ku Nyambeho ni mu gihe wundi mugwi userukirwa na Francisco Xavier Nsabimana nawo nyene washinze ibuye ry'umushinge ku metero zitarenga zine z'ico cibutso cubatswe n'umugwi userukirwa na Ntahamira abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho baratangazwa no kubona abantu bavuga ko baburiye rimwe bashaka gushinga ivyibutso bibiri ahantu hamwe abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa Nyambeho aharaye hasambuwe icibutso
aha kuvyukura kenewe icibuko bakaje inama akaje icibutso kimwe gusa akaba ari cyo cyose bahurirako nakonyanira abantu bapfuye bobo bishake inyungu zabo nibaje hamwe
cyewe nkabo bagabo ari nkamwe bose bari ngaha cyo no bahanura no babwira nti nimwumvikane mugira icibutso kimwe muhurire ko mwese umwe wese areke kuza aragira ibyiwe ubundi byiwe kubera abo bantu bapfuye barapfuye saba kigaruka aho naho babigwandira ko umwe agira ibyiwe ubundi byiwe je nibaza ko ari inyungu boba babona babikura
bamwe muri abanyagihugu bavuga ko batabona akamaro k'ico cibutso kubona naho hari imigwi igwanira kubaka ivyibutso abanyagihugu bavuga ko bibatwenza abandi nabo babibonaho kuzura kabotse
twebwe nta nyungu nimwe tubikuramwe twahubwo no kutuzurira kabotse kuko nk'ibintu twibagiye bakaca bagoma baza kubizura ubu urumva n'abana bakiri bato bato batari babitse bazaca bakura babitse aho kugwanira twebwe tugikomeye bagwanira bapfuye aho kugwanira twebwe tukiriho tugihema urabona bagwanira bapfuye bapfuye nabo barabizi ko bapfuye kandi bo nta numwe atabizi mbwaje simboni igituma bagwanira aba bantu bapfuye nibagira ikibutso kimwe bibukire ko bose kuko baba bahutu baba batutsi ndazi bose barapfuye kuko umwagi yaragira ikiwe ubundi ciwe bazohava basanga basubiye kwatsa umucabo
mu mugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri no kurekuranira Sever nabo nyene bavuga ko ico gikorwa co kubaka ivyibutso ari umurimo wa Sever musenyeri Yohani Rudoviko na Imana arongoye umugwi Sever
mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva icirikira beraho turacari ku kivi ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse 1993 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe s'abatutsi bonyene bapfuye
no mu biro vy'umuhuza w'abarundi basaba kureka umugwi Sever ugakora Duwarudo Nduwimana n'umuhuza w'abarundi
nyimba nibuka neza amateka agenga Sever haravuga ko hazoba ikibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe undakiwe
impande zibiri rumwe rwose ruvuga ko ruserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'1982 bose nta kinini bashimye kuvuga ku ibomogwa ry'icibutso cyo ku Nyambeho mu gihe ta mu ntara gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru mu Burundi kandi inama nshinga amateka na nkenguza amateka vyasavye leta y'u Burundi kongera ikiringo mu gwi Sever ujejwe kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi no kubureka ugatohoza kumabi yabaye imbere yuko Burundi bwikukira ibyo byashikijwe mu gihe uyo murwi waramutse ushikiriza icegeranyo c'ivyo waranguye ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana
Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ibibazo vya politike waciye irya n'iyi n'icegeranyo c'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi co kuva mu 2014 gushika mu kwezi kw'icenda 2018 wemeje ko uyo mugwi wakoze ibikorwa vy'ibanze gusa n'ibifasha kugira akogwa ibikorwa bikomeye nk'uko vyashikirijwe na Gerard Daniel Ndabirabe arongoye iyo mugwi yavuze ko atawoshoka yemeza ko ivyo abagize co bashikiriza Sever bashikirije ari ukuri mu gihe yatabaye kuvuguruzanya kindi gikorwa gikomeye kitakozwe nuko naho hatowe ibinogo rusange hari ubuhinga bukenewe kugira hamenyekane igihe ivyo binogo vyabereyeho
umunsi mubuze muti araho mwatoye post commune kuri ivyo bisigarira mwebwe murashaka kutubwira muti ni bisigarira zo mu 72 hanyuma abandi nabo gacha bavuga bati oya nivyo mu 93 none murabo babiri ninda afise ukuri mwebwe muca muvuga muti oya nibyo abanyagihugu batonye bavuga urya nawe yavuza toya nibyo mu 2023 nawe acavuga ati nibyo abanyagihugu babonye bavuga ndo no kuvuga yuko muca mujya mu mayirabi bisaba rero yuko haba bimwe byita la datation au carbone 14 kugira ngo ishobore kubereka ayo magufa na yaryari
umunyamabanga mukuru w'umugwi wo kurondera kuri no kunywanisha abarundi aremera ko hari ibitarakogwa ari naco gituma uyo mugwi wasabye kongegwa ikiringo c'imyaka 3 kugira urangize igikogwa Clotilde Niragira avuga ko uyo mugwi wagize ikibazo c'ubujyo
dufise kadre bane bonyine mu mugwi ngaho ibujumbura gusa ivyo rero vyaratugoye iyo turonka umugwi twari gushiraho abakadre benshi kandi turavye ubuhinga bafite gutandukanye kugira ngo badufashe uburyo byaratugoye cyane muribuka neze yuko muri yebwirizwa harimo ko twategeza gushiraho abakadire nk'ibi n'abakozi mu ntara zose z'igihugu batatu batatu hamwe no mu makomine yose agize igihugu ariko ivyo byose ntitwashoboye kubikora kubera ko twabuze uburyo
ikindi kibazo cyagarutswe ko nikiringo uyo mugwe wawe gukorera ko amatohoza abashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko hari ukuri kwanyegejwe kuko uyo mugwe utohoza kuva Burundi bwikukira no kuvuga mu mwaka w'1962 Pascal Nyabende umukuru w'inama ashinga amateka yunganirwa kuri ico kibazo na Pascal barandagira umushikiranganje intwaro yo mu gihugu hagati
Nushobora kuvuga ko ibintu twabayemo byakorotse biva ku ijuru mu 1962 namba na gato birafise iyo byaje biva none aho byaje biva ko iritegeko bakorera ko ribinyigiza tuzobimenya gute ninacyo gituma rero kuraba ibyabaye imbere y'umwaka w'1962 ari ngombwa kuko birafise uruhara runini mu byakurikiye
mu corona taraza muri Afrika nta mpunzi zariho abantu bari nguruza hagati mu gihugu bagenda bakagaruka nta mpunzi zariho iyo simona biriko biraza ni creation mu corona uro ni ngombwa kuri iryo hangiro kumenya neza uruhara rw'umukoroni kugira ngo akomere dutere indi ntambwe tumaze gutahura yuko umukoroni yagize uruhara haba mu kugandagura indongozi zitandukanye twabuzwa n'iki mu gihe twabimenya neza umugwi wabisesanga ukabishyira habona kutwoshinga n'ubwo rubanza
nare kubijanye n'ikiringo uyo mu gutegereza kongegwa mu gihe amategeko awugenga yemeza ko wongegwa umwaka umwe gusa abakenguza amateka n'abashinga amateka basavye ko kongegwa ibiringo bishoboka harabwe ibikorwa bisigaye Reveriano Ndikuriyo arongo inama nkenguza amateka yemeza kwivyo vyofasha kugira Burundi bushike gukuri kunywanisha Abarundi
Nisanzwe ibyo bungeye bakavuga bati igikoko kibandanye subwo ko kwabandanya abantu abandanya umugwi barabi bati umwanya wukwira nimba duhaha imyaka ine bashiremo ahantu huguruye yuko dushobora nikongera n'igihe imyaka ine itokwira kuko kumenya ukuri ni byiza n'ubwo twa imyaka 30-40 mugabo kuri ukamenyekana neza tukamenya ingendo tuzohinduka ingendo tuzokwirekonsiliya mugabo byanditse neza atari bintu tuguca hejuru byofasha
kiretse ivyikiringo n'umwanya wukongerwa amatohoza agatangura kuva kubihe by'abakoroni mu Burundi gushikaho iryo tegeko rizokwemerezwa ibindi byasabwe nuko uyo mugwi wobanza ukabangira ivyo gushingura n'iteka ibisigarira by'abantu byatoye mu binogo rusange bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi mu gihe wari wamenyesheje kw'ico gikorwa kigiye gutangura mu mpera z'ukwezi kwa 2018 umugwi Sever watanguye ibikorwa kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2014 ukaba urangije ikiringo cawo mu kwezi kwa 12 2018 Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Mukanya gato turasezerana mu biganiro tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru za iriza makuru twabashikirije abantu bagera kuri 51 muri Kenya baguye mu isanganya ry'imodoka yabereye mu karere kitwa Keriko kari mu burengero bw'igihugu mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu
Muri Ethiopia abasirikare bamwe bashatse gukora imyigaragambyo yo gusaba umushahara utubutse ministri w'intebe yabakiriye televiziyo y'igihugu yavuze ko bagiranye amasezerano ariko ntiyasobanuye yariyo
abantu batanu bishwe barashwe n'abagwanyi ba Al-Shabab umwe muri abo bantu afite ubwenegihugu bw'Umwongereza yagirijwe ko yariko asumira urusaka inzego zijejwe iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubwongereza na Somalia
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kohereza abahanga b'abagenzacyaha b'ikigo FBI muri ankete ku rubanza nako kwizimira ry'umunyamakuru ukomoka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi ni Vice President Mike Pence wabitangaje ariko ntiyasobanuye niba Turikiya cyangwa Arabia Saudite barabisabye
amakuru rero nibiganiro twa twafite kuri isa kuja dijwi d'America niho bigarukiye dushimye engineer Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikoma ari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama.